Mwendanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwenge kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mu gihugu cy'u Burundi imyaka 47 irarumanye umunsi ku yundi habaye ubwicanyi impande zose zitarashobora kumvikana nimba bwo kwitwa ihonya bwoko canke butohabwa iryo zina.
Muri iki gihe kenshi birakunda gushika umuntu avuga ati jewe rero nkiri umwana byagenze gutya papa yaragiye sinzi iyo yaciye ukazomba ubundi bavuze ngo ujya rikarabisha ngo ahubwo ni jewe byashikiye mu bisanzwe byadushikiye twese ibyo rero ntitwobiharirako nta kamaro ko kubiharirako.
Uyu ni madame Aline Ndenzako aserukira ishirahamwe Memoire Commune Avenir Commun aha yasigura ko ari ngombwa kwa barundi bomenya yuko ivyabaye vyabaye bakicara bakaganira kugira ngo bashobore kwegera imbere batera imbere bibagira ivyabaye turabigaruka ko handi hatomwe hafi ya maradio yanyu. Akuno banza nkababwira muri make ko abategetsi bo muri Mozambique basavye abanyagihugu babo kuja mu bice bikirirutse cyane kugira ngo ntibahure n'imyuzura y'amazi hamwe n'amazi asitagurika vyitezwe inyuma y'igihuhusi kivanze n'umuyaga mwinshi cataziriwe Kenneth umucekiranganje wa mbere wa Mozambique Carlos do Rosario yavuze ko ibitigiri vy'abapfuye biri kure batanu ikigo ca Mozambique kijeje guhangana n'ibizanaho ku ruhande rwaco catangaje ko ico gihuhusi Kenneth casambuye amazi arenga 300 abantu barenga 18,000 nabo bateshwa ingo zabo. Umunyamabanga mukuru ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko amakungu akwiye gutanga imfashanyo zo gufasha abakozwe ko n'ico gihuhusi kivanze n'imvura. Kenneth kibaye ica kabiri giciye muri ako karere ko mu manuko bwa Afrika mu kiringo c'indwi zitarenga zitandatu. Abakuri imyerekano muri Sudani bavuga ko bakiriye neza ivyavuye mu biganiro bagiranye n'abasirikare bafasha ubutegetsi ejo kwa Mungu inyuma yuko bemeye gushinga kanama kaba kararongoye igihugu kagizwe n'abanyagihugu hamwe n'abasirikare inzira ishobora gushika kukwegurira ubutegetsi abanyagihugu nk'uko bariko barabisaba mu myerekano. Ayo masezerano yapfunditswe ku munsi wa gatandatu ashobora gusubiriza inama y'igihugu irimo abasirikare 10 yashizweho inyuma yaho perezida Omar Alba Bashir akuriwe ku butegetsi muravyibuka ari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane. Umukuru w'abari mu myerekano Ahmed Arabia yaremeje ayo masezerano y'inama iba irarongoye igihugu iburiyemo n'abanyagihugu abicije mu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP asaba ko haba impinduka bavuga ko iyo nama y'igihugu ishobora kuzoba igizwe n'abantu 15 muri bo hakaba harimo abanyagihugu 8 hamwe n'abasirikari b'amapete ya general la indwi. Umushikiranganji wa Irani ajeje imigendranire n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif ayagiriza Leta Zunze za Amerika gushaka gushira Irani ku mavi no guhindura leta mu kurondera guhungabanya urudandaza mpuzamakungu rw'ibitoro. Umushikiranganji Zarif mu kiganiro kuri television Fox News yaha muri Leta Zunze za Amerika ejo kwa Mungu yavuze ko akagwi kagizwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel ariwe Benjamin Netanyahu umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika John Bolton hamwe n'abandi bategetsi barimo wa Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu bariko basunikira perezida wa Amerika Donald Trump mu ntambara adashaka ko iba. Umuhanuzi Bolton kuri televiziyo nyene Fox News yashikirije ko intumbero ya Amerika atari guhindura ubutegetsi ariko ko ari uko Iran yohindura inyifato cyane cyane guhagarika programme y'ibirwanisho vya nucléaire. Radio Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba mucamuja kuri metero 19 na metero 22 andi mushaka kumva ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijuje ya Amerika imyaka 47 rumanya umunsi kuyundi mu gihugu cyo Burundi habaye ubwicanyi impande zompi zitarashobora kuyumvikana ingene bwo kwita ishirahamwe riharanira kumenya ivyashikiye abarundi muri kahise Memoire Commune Avenir Commun rihamagarira abarundi kwirinda kwikwegera ko kwijanye n'amabi yashikiye igihugu ahubwo hagashirwa imbere ivyashikiye umuntu kugiticiwe inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Mufaso ni aline ndenzako aserukishira hamwe Memoire Commune Avenir Commun asigura kwa ngombwa kwa barundi bamenye bihora bibashikira bakabiganirako Madame Ndenzako avuga kwa ubwoko bwose bari bakwiye kuvavanura n'ingeso yuko amabikwegerako mu bijanye na kahise k'igihugu cabo
umwe wese ataguharira kuko iyo umuntu akubwiye ati jewe nashikiwe n'iki ntumuhaririza wundi akavuga ati jewe nashikiwe n'iki ntumuhaririza muri iki gihe kenshi birakunda gushika umuntu avuga ati jewe rero nkiri umwana byagenze gutya harabaje baratwara paragiye sinzi iyo yaciye ukazumva undi bapfutse ngo cyari karabisha ngo ahubwo ni jewe byashikiye mu bisanzwe byadushikiye twese ibyo rero ntitwobiharirako nta kamaro ko kubiharirako cane cane ni kumenya igituma uko imyaka 10 iheze 15 bikuma bisubiramo nibaze ko abantu barushe nta muvyeyi atipfuza ko umwana wiwe yokurira ahantu hameze neza akagira ubuzima ingorane mu gutwara igihugu z'amazi hari ariko turashobora kubiganira tutenze kwicana burya kwica umuntu sibyo bizotora inyisho
uwo mukenyezi amenyesha ko abarundi bari bakwiye kwemera kugirwa inama n'abahinga bizi bijanye n'imibereho n'imibano y'abantu baba barundi canke abanyamahanga
uwo ari we wese ashobora kuba yiga muri ibyo bibazo umuhinga mu bibazo byerekeye ikintu abantu babana ashobora kubi dufashamo atsoza bidufashemo tuzoja hamwe ngo gafata aba specialist bakatwigira bakatubwira ati burya iyo mutanguye kugira gutya y'ibintu bitanguye kumera gutya muba muri ko muja mu gushaka mu byo kugwana tubimenye rero hakirikari iyo bitanguye kudushikira dushobore kubihagarika mbwa mugihe tuzoba turiko turabikora ico gihe tuzoba turiko turaganira natwe tumenye kumviriza uwundi ukamenya ati burya urya muntu tubana ivyo nivyo byamushikiye uratse ku Burundi usanga ufise umugenzi mwaragendanye imyaka hamakano gatwe kagashika kuzamva rikara kwiganira ibintu byamushikiye utigeze ubimenya kandi mwarabagenze cyane ivyo rero ni ibintu bidasanzwe mu gice gito turiko turabikora abahinga bariko barabitwigira natwe gwe tuzoba turiko turaganira tugerageze kumva ivyadushikiye hanyuma ivyo ntuzobishira hamwe twese hamwe tuzohore dushobora kuja kuraba abana tuzobazoze niyo tobaherekeza bakagenda bakaraba kabona ati ehe byabindi byari byarashitse bamwe badutwara nabo nyene bazogenda barabe babone ko nibatangura hari imvugo iyo batanguye kuyivuga bizoca bitera ingwano zihora zica zibahacinka imyaka 10 canke yirenga
uwo muzukuru w'umwami mwambutsa ari nawe mwami wa nyuma w'u Burundi asanga kandi atari ngombwa ko abarundi babona kahise kabo kumwe gusa ashimangira ko hakenewe kubahiriza umwe wese mu byamushikiye
jose nibaza ko dushobora kubona kumwe ico umuntu yabonye n'ico yabonye ntibica bihinduka ngo ndabibonye ukundi tuzokwemera ko dufise kubona ibintu byashitse gutandukanye ivyo tuvyemere ariko ivyo bitandukanye bizodutume twubaka kazoza kamwe ivyo twibuka ni byinshi kandi tubyibuka uko umuntu wese yabibonye ariko kazoza kabe katwese kamwe umuntu akavuga ati 72 habaye ihonyaryo ry'abahutu jewe baratwiciye abacu n'umututsi akaza aho nyene 72 akavuga ati na jewe ahubwo nije bici n'uyu nzomwemera ko byarashitse nyimba bivuze nuko byashitse nawe ndamwemerera ntitubiharirako ariko babahinga nibo bazotwumviriza bagatewa bakatubwira ati rero bagenzi y'ibi bintu biriko biraba nibi nibi ntibivuze ngo naka yavuze nabi canke ngo undi yavuze nabi tuzovyemera ko ariko byashitse jewe nibuka ko nkiri umwana habaye iki none umva wo mpaririza naho muri ico gihe nyene byariko birashikira wewe warahanda ushikirwa n'ikindi nawe nca ndakumviriza ahubwo ngire nti ehe urya bwose je nagira wewe warumerewe neza none twahe tumerewe co kimwe nico cane cane nibaza ko twoshobora gukora
gushika ubu abahutu n'abatutsi mu Burundi ntibarahuriza ku izina canke ishusho baho bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 abatutsi bavuga ko hateguye ihonya bwoko ryo kubatikiza maze igisirikare cyari kiganziwe nabo mu kwivuna kirajaniranya mu gihe abahutu bemeza ko ari bo bakorewe ihonya bwoko ryari rigamije cyane cyane incabwenge muri muribo likarandagata mu gihugu cyose mbere hari bamwe muribo banashinze ihuriro bavuga ko bakoreweho nyabwoko imbere y'uwo mwaka mu bindi bihe n'inyuma yaho ubwicanye bw'indwi na kabiri n'abahinga mpuzamakungu ntibabuhuriza ko bose nico kimwe n'abahutu n'abatutsi ubu bwicanye buri mu by'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever kuri kuratohoza ko
Eloje wilika neza arakenuye tuve rero ku makuru yo mu Burundi duce dutandukira avuga mu gihugu cy'u Rwanda aho hari abanyagihugu mu karere ka Rusizi bavuga ko ibiza bitewe n'imvura nyinshi imaze imisi igwa byabasize mu bwigunge inyuma yaho ibarabara ryabahuza n'utundi turere ryacitse kuri bamwe kugera kwa muganga n'ikibazo gikomeye abandi naho utwo bimbuye ntibagishobora kudushikana mu masoko umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabagendeye maze adutegura ino nkuru
Icyo kibazo gifitwe n'abaturage bo mu mirenge ya Gitambinya kabuye gikunda mvura na Butare kiraterwa n'uko umuhanda mashesha mibirizi bakoreshaga haba mu buhahirane cyangwa se kujya gushaka serivisi z'ubuvuzi zitangirwa ku bitaro bya mibirizi waciwe n'inkangu zatewe n'imvura nyinshi maze iminsi igwa abo baravuga ko kuri ubu kugera kwa muganga byabaye ingorabahizi kubava mu bigondera buzima byo muri iyo mirenge boherejwe ku bitaro bikuru bya mibirizi kuko urugendo rwikubye inshuro zirenga ebyiri
uyu muhanda wari bugufi bwo gutabara kuva hangana n'ibirometero bikeya ugera ikamembe ariko guzenguruka iriya hose kugufata utwite bakakunyuza iriya mushaka na site ni ibintu bitugoye
n'izi modoka zavaga mashesha zigenda imibirizi zije kureba abarwayi zahakoreshaga nk'iminota 15 kugenda no kugaruka kubera ari hasi ariko kubera ko utenguka buri munsi ntaruhengekero bakabanyuze ya nyine bakabashitsa bamwe bapfuye nuko abandi bagashika banegekaye
uretse ibijyanye no kwivuza kandi abatuye muri iki gice batunzwe hanini ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi nyamara kugeza umusaruro ku masoko ubu nabyo ntibikunda
ibi biza by'iyimvura biduteje impagarara ku buryo natwe tubona ubuzima bwahagaze nta mukarasi wahamagara ngakujyanira indimu azigeze ahantu runaka Ntamuhamagara ngakujyanire imyumbati ayigeze runaka. Ntamuhamagara kujyanira ibigori abigeze runaka. Ibyo byose niko tubihinga. Tukona ubuzima bwahagaze kwera ko nta muhanda dufite.
Abantu batore mbaho ziva ahantu bitaza busozo zijya kamembe. Ntabuhahirane buboneka imodoka zarahagaze. Hari abakoresha amatafari yava za kaboza zijya muri site. Nta modoka zitambuka. Ndongo dufite ikibazo mbese.
Ibi ngibi ni ndimu n'imbuto za sitoro. Ngomba kujyana mu isoko ndabigeze muhira mbicumbikire nzabizindura ejo n'ubundi ku mutwe mbigeze mu isoko ariko umuhanda umba nageze mu isoko kare
nyinshi mu mihanda yo mu bice by'icyaro mu Rwanda isanwa binyuze mu bikorwa by'amaboko bikorwa n'abaturage haba mu muganda cyangwa se mu mirimo yishyurwa nyamara kuri uyu wo urwego wangiritseho rurenze ubushobozi bwawo nk'uko bwana yakaremye Jean Pierre uyobora umurenge wa Gitamba bigarukaho
ibishobora gukorwa n'umuganda turabikora ariko harantu namwe mwabonye umuturage adashobora gukora ahantu hakeneye amamire d'ostonoma ahantu hakeneye gushyira mu zindi bize hari imisozi itenguka biriya ntabwo umuturage afite mu bushobozi ntabwo ari ibintu byoroshye ariko bisaba ko abantu babikoreye ubuvugizi bakareba agaciro rufite
inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zo zirizeza abaturage biyo mirenge ko mu gihe kitarenze icyumweru igisubizo kuri uwo muhanda kiri bube cyabonetse
twamaze kuvugana na n'ikigo cy'igishinzwe imihanda n'ubwikorezi abakozi bacu bagiye bakora devi y'imirimo ikenewe gukorwa kugira ngo turebe ko hakorwa intervention rapide kuri hari ahantu hangiritse habe hakubakwa urukuta mire d'ostonoma noneho tunashyiremo igitaka byibuze imodoka ziva hejuru gitambizi za Bugarama cyangwa se ziva Bugarama zizamuka gitambizi bashe kuba zagenda nkaba nizera ko iki cyumweru kirashira twabonye umuronko no gusana umuyoboro w'amazi wangiritse hariya ku buryo byibuze twavuga ngo icyumweru gitaha kizashira hari ibisubizo twaboneye abaturage batuye muri karagace
uwo ni bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse icika ry'uyu muhanda mashesha mibirizi Inkangu zatewe n'imvura y'itumba na nubi gikomeje zangije ibindi bikorwa remezo birimo imiyoboro y'amazi cyo kimwe n'amazu y'abaturage yasenyutse mu karere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge ihanamiye ikibaya cya Bugarama aho harimo amazu arenga ijana yasenyutse kuva iyo mvura yatangira kugwa cyo kimwe na hegitari zirenga 900 z'imyaka zangiritse mu mirenge ya Gikunda mvura na Gitambi Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temisto Clementejima nawe nyene arakenuye tugume mu gihugu cy'u Rwanda aho hari imirimo imwimwe abapfasoni n'abigeme batari jukira gukora. Imwe muri iyo mirimo ni nko kunguruza abantu n'ibintu hakoresheje moto, naho biruko bake mu bayikora bemeza ko ari umwuga ubabeshejeho. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaganiriye n'umwari Marie Louise Karegeya ari mu batwara ingenzi kuri moto i Kigali mu Rwanda, maze adutegurira inkuru ikurikira.
Turi mu mujyi wa Kigali, turagenda ku kinyabiziga cya moto dutwawe n'umwari Marie Louise Karegeya w'imyaka 20 y'amavuko. Uyu murimo wo gutwara abagenzi kuri moto si kenshi ukorwa n'abagore mu Rwanda. Hari impamvu yateye umwari Karegeya kuhitamo.
Impamvu nahisemo gutwara moto, hari umuntu wigeze rimwe avuga ijambo ryerekeye abakobwa, avuga ko umubyeyi ubyaye abakobwa aba ahuye n'ikibazo ngo abatemesheje. Noneho iryo jambo naje kuryumva rirambabaza, noneho ndavuga ati njyewe reka mparanire ko iryo jambo ryazavamo. Bityo njye nakoze ikimotari ngira ngo nerekane ko abakobwa ubabyaye abadahuye n'ikibazo, kugira ngo mare impungenge n'ababyeyi bafite abana b'abakobwa ko kubyara umukobwa nta kibazo kirimo.
Umwari Marie Louise amaze imyaka 3 atwara moto. N'umwuga yumva umuteye ishema muri bagenzi be bawuhuje atitaye ku kuba abagore bawurimo ari banyamuke.
Tubona iyo turi mu bandi duparitse nk'ubu mu bagabo, araza yakubona uri umukobwa akahita amubwira ati mota ihangane njyane n'uriya mukobwa, ati ndabigusabye. Ikindi mbivugira ko ari ishema iyo umutwaye agera akakubwira ati nishimye wantwaye neza, niba mwavuganye igihumbi aho umutwaye akakubwira ati ndaguha bibiri bya fanta, ndaguha igihumbi cya fanta. Ibyo bikadutera kuraje cyane, bikadutera n'ishema.
Muri aka kazi kawe kuri wowe nk'umukobwa, aho wumva hari intege nkeya ni hehe?
Ahari intege nkeya njya mbona ni nko yitwaye umugenzi ugasanga ni ahantu habi, ni umuhanda mubi, ni usanga gusaba imbaraga cyane, ariko umuntu aragerageza cyane ko nk'ubundimo no gutwara moto nshyashya yo ntabwo imvuna nka moto natwaraga mbere.
Umwari Karegeya avukana n'abantu bane mu muryango wabo mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Avuga ko ajya kwinjira muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yabishishikarijwe n'umugore mugenzi we, ariko ngo icyabanje kumubera ihurizo rikomeye mu gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali cyari ukumenya uduce twinshi dutandukanye tw'uyu mujyi ukuri umunsi ku wundi. Kandi mu myuzo ya mbere ngo hari abafataga uyu murimo nk'udashoboka ku bagore, nyuma biza kuba ikinyuranyo.
Imbogamizi irimo ariko iri kugenda ishira ni uko umuntu yaguhagarikaga mbere yabona uri umukobwa akavuga ati ntabwo ndi gutega, kandi wabibonaga ko ari gutega. Ariko ubu ngubu tumaze guhura na benshi rero bamaze gutinyuka abakobwa, ubusanga bashaka ko twabatwara kuko bamaze kutumenyera ko dutwara neza.
Karegeya mu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto avuga ko nubwo we n'abandi bagore bakiri bake, abakobwa bari mu kigero kimwe bamufataho icyitegererezo. Ku rundi ruhande, bamwe muri bo bagakomeza guseta ibirenge mu kwinjira muri aka kazi.
Barishima cyane, bakambaza ati wabigezeho gute, nkabasobanurira bakambwira se twe byashoboka, ababwira ati byashoboka. Hari n'abajya bansaba ko nabigisha nkababwira muze mbigise, ariko kubera batarabikunda cyane ugasanga baragira ubwoba, bakambwira se ubu umuntu yabona amafaranga gute, ababwira ati ibyo wabashije kubyinjiramo banagutera inkunga, kuko ubu twamaze no kubona umushinga ufasha abadamu b'abamotari.
Umwari Karegeya ntiyabashije gukabya inzozi ze ngo asoze amashuri ku kigero yifuzaga kubera ikibazo cy'amikoro y'umuryango. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko yacikishirije amashuri ageze mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, ahitamo kugana inzira yo gutwara abagenzi kuri moto muri Kigali. Umurimo umufasha agafatanya n'umubyeyi we kubaho badasabirije mu mujyi wa Kigali.
Ubu ntabwo nshobora gusaba umubyeyi ikingiki, kuko urwego ngezeho nawe iyambwiye ikibazo nabasha kumufasha.
Kimwe nk'abandi benshi bakora uyu murimo wo gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitandukanye by'u Rwanda, umwari Marie Louise Karegeya ukorera mu gace ka Murindi ya Kanombe mu mujyi wa Kigali, nawe akoresha moto yahawe n'umuntu agomba gukora yishyura, kandi yihaye ko mu gihe cy'umwaka azaba arangije kuyegukana ikabiye. Mu ndoto ze z'ejo hazaza, umwari Karegeya ntiyemeranya n'umuntu uwo ari we wese wakwinenaguzwa akazi.
Akazi kose werekejeho amaboko kandi wumvuga kunze ugashishikariye, si ngombwa ngo uboneke akazi gahwanye n'amashuri wigiye, n'akandi wagakora bityo kakagenda kakuzamura kakaba kakwinjiza no kwa kandi kwa ya mashuri ya uwiti. Bityo rero nkaba numva nababwira ati ntibagasuzugura akazi, ahubwo bajye bahera batangire bakore kuko babonye kose kazabageza ku kandi batekereza bashaka.
Mu Rwanda kugeza ubu harabarurwa batwara abagenzi kuri moto bagera mu 50,000. Mu mujyi wa Kigali honyine harabarurwa 12,000, muri abo 12 ariko hagaragaramo abagore babarirwa ku ntoki 5. Nubwo hagenda hagaragara imirimo abagore bitinyatinya mu kuyinjiramo, umurongo w'ubutegetsi bw'u Rwanda buratomoye. Nta murimo wagenewe abagore cyangwa abagabo bose barashoboye. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ejo kya Amerika Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda yavugwa mu makambi ubu naho duhereye muri Republika iharanira demokarasi ya Congo, aho zimwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Rusenda zikora umurimo wo gupakurura indagara n'ibikoresho by'abarovyi ku kiyaga ca Tanganyika zihangayikishijwe n'ingingo yo kubahagarika mu kazi bafatiwe na komite y'abarovyi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Abasore bo mu nkambi yo mu Rusenda barenga 30 babarizwa mu ishyirahamwe ry'abakarani ingufu rishinzwe gupakira imboga ndetse n'ibikoresho by'abarobyi birimo inshundura n'amabateri ku kivuko cya Rusenda, tangaza yuko babangamiwe n'ingingo bafatiwe na komite y'abarobyi yo kubabuza kongera gukorera kuri iki kivuko kubera ibyaha bitandukanye birimo ubwibyi. Abo bakarani ingufu bashinjwa ndabazaniye Janvier abarizwa mu ishyirahamwe ry'abakarani ingufu.
Ikibazo cyatangiye twe turi gukorera ngaha tumva batubwiye ati ngo mwebwe ngo nimuhagarike ngo nta kazi mufite hano ngo kubera imboga mwamaze konona. Turababaza ati none kabo kimwe ushobora kuvuga yuko ari twebwe tuvuye mu nkambi tuje konona imboga hano, kandi ari abantu biwanyu ari abahungu biwanyu bari kubagira ibintu nk'ibi ngo twe tuvuze uko ngo nimuhagarikwe nimuhagarike. Twemera kwemera ibyo bavuze kuvuga ati reka dutekereze, hari ahantu hari hadutunze urabona twaje hano mu nkambi batuje hano mu nkambi tugirirwa amahigwe yo kugira ati reka tuze turarondera n'akarasiyo k'abana k'indagara kugira turabe ibyo biharage yuko tuza turabiruhuka n'iminsi ibiri. Ariko kugeza n'ubu turabona yuko ibibazo bitera bikomeza byiyongera. Rero bimeze uko hari ingorane yindi yabaye nk'hano umusore w'iwabo yaragiye ngaha afata umupolisi aramukubita, tw'amategeko turayazi yo kubahiriza zina muntu yitwa ko ari umupolisi kuko n'umukozi w'igihugu, urumva ararengera aho ngaha aramukubita aramukubita kugeza nawe umupolisi muzima agira ibibazo baramutwara kwa muganga. Buke bwaho twagize ngo tuze ngaha tuzatumva ngo komanda ngo yaje hano ngo aza kuvuga yuko ngo adakeneye kandi umuntu yitwa ko ari umudebardere yoshobora guhagarara hano. Twe turabaza ati none byo babivuye kuki ngo mwebwe abadebardere ngo mwafashe umupolisi w'abandi ngo muramukubika.
Kuvaho iyi komite y'abarobyi ihagarikiye abo bakarani ingufu kuri iki kivuko, usanga imirimo yari isanzwe ikogwa n'abo bakarani iri gukogwa n'abantu kuko usanga aribo bari gupakurura imboga ndetse n'ibikoresho by'uburobyi. Amani Gasongo ni umwe mu bagize komite y'abarobyi bakorera mu Rusenda, atangaza yuko bafashe ingingo yo guhagarika abo bakarani ingufu kubera ubwibyi bari bamaze iminsi bakorera abarobyi kuko bajya gupakurura indagara n'imikeke ku kiyaga bakabyiba, bityo bituma bafata iyi ngingo yo kubahagarika.
Nta n'umwe yohisha umwotsi nziri kwirasha muri rusange habaye ubwinshi umunsi isamaki zapfa zimaze gupfa, abandi bari babuze gose ubwo bwato burica imboga bamaze kuronka amasamaki nabo kubera ikrize cyo no kwita krize mu rurimi rw'Igifaransa canke agashomeri nico catumye bose baca bagwamwo kubera ubukene bari bagize iminsi bafise bacaba higa ingene bosoma ariko ntivyabaye bigishoboka bacaba bafatira ingingo ruhasha yo kubirukana mu kazi.
Abari muri iri shyirahamwe ry'abakarani ingufu rimaze igihe cy'ibyumweru bigera kuri 2 bahagaritswe, bavuga yuko imirimo bakoreraga ku kivuko cya Rusenda yo gupakira ndetse no gupakurura imizigo yabafashaga kubona amafaranga yo gutunga imiryango yabo iri mu nkambi, ariko muri iyi minsi bamaze bahagaritswe gukora bahamya yuko bamaze guhomba byinshi.
Umva twirirwa nko ngaho nyine tuga turatembera atacho atakazi dufise bimbe bivanye n'ingene inzara dufise mu ikambi butwirira amatembere yonyene n'isombe. Umva nawe nyine tuko turasaba nyine tubo tugirira ikigongo kugira turabe nyine nato tukora nga kuri project nkuko twari dusanzwe tumenyereye.
Umuvyo je no bamaze guhomba urabona nk'ubu abana bari kubiharage twahora tuza ngaha tukaronka n'utuboga tubahereza kugira bahindura ibiharage, ariko ubu ingwara zikomeza ziyongera na ya mboga twaratuvuga ati turahindura ibiharage nayo tukironka, ubu n'uduharage baduha mu nkambi twa byaduheranye
Aba bakarani ngufu bamenyesha yuko ubuzima bwabo buguma bugora, bagasaba abayobozi b'abarobyi ko babadohorera bakongera kubasubiza mu mirimo bari basanzwe bakora aha ku kivuko cya Rusenda. Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Muri Tanzania naho bamwe banyeshure bo mu ikambi ya Nduta basaba yuko baronswa ibikoresho vy'amashuri batari bake bariko baraheba ishure kuko batabironkejwe. Bavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin.
Muri zone yindwi mu nkambi ya Nduta hari ishure shingiro ryigamwo abana bahatuye. Bamwe mu banyeshuri bo muri iryo shure shingiro bavuganye n'iryo rya Amerika bemeza ko kuronka ibikoresho byo kwishure ari kibazo gihambaye cyane muri iyi minsi. Amashirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri nayo amaze kiringo cy'umwaka wose atabaronsa imfashanyo. Aba ni bamwe mu banyeshuri bo muri iryo shure shingiro.
Fatiye umwa uno mwaka hoho nandikiri na kimwe kweri badufashije kiretse nyina makaye yonyene kandi ariho n'abatarose uje kubaza bakubwira ati tuwa makaye yawo nyumba utaje na kazi kawe lakini kintu bigeze baduha kwishure yakwe
nkanje batangwa kuvuga ngo tuzoronka uniforme nkishika mu gatatu twategera bashavuga ngo zaraje ngo zahaze mu nzira twategeye twarabuze.
Umwigisha kuri iryo shure ritoya mu nkambi ya Nduta yavuze yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshure harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashure.
Tumwe nk'abigisha ibibazo rushaka waduhura navyo hano ku mashure kibazo cha mbere ni giharuro kirenze abanyeshuri n'umurengera bigatuma umwarimu iyo turiko turigisha adashobora gukurikirana abana neza. Aho muri abo banyeshuri hari abanyeshuri bicara hanze hari abanyeshuri bicara hasi nta bijya twitara le pipitre no kuvuga zigya ntebe bicara ko ni nke cyane. Ikindi kibazo kihari ni abanyeshuri kutagira imyambaro. Abanyeshuri rero ko yatamwambaro bafite ari byo twita ni uniforme usanga umunyeshuri naho yovuga gatoroka ishure agakarota n'icyo gihe ntidushobora kumenya ko umunyeshuri ya karose uzokuba wibaza ati nawe umubona yarengereye hari ati n'umwarimu mugenzi wawe ubukene bw'amakaye. Aho umunyeshuri ashobora gutonda umubaza ati nta makaye afise wahamagara umuvyeyi wiwe uwo muvyeyi akaca guhinyisha avuga ati noneje ko atamufise nkura ni mu dutabarize. Amashirahamwe nayo nyene hano mu ikambi aratanga amakaye ariko si kenshi ayo makaye azosanga kwivyigwa biga. Turagerageza gukora uko bishoboka byose twateranye ivyigwa bicacu bine mu ikaye rimwe ariko naho nyene ntibikwira. Aho rero tukaca tugira ko dusaba nk'amashirahamwe na cyane cyane nk'ishirahamwe rijejwe indero hano mu ikambi rigarukira indero y'abana.
Bamwe mu bavyeyi bacumbitse muri iyo nkambi bavuga ko iyo garwa gisoko rusangi bibabangamira mu kubonera abana babo ibintu bikenerwa mu ishure.
Ubona naho iyo bari iyo soko bayuguruye ngano niyo urumva ari huriyo rya bose urumva niho tugurira ibintu urabona nk'abana uduhuje tw'umwana urumva ntawe turonka tugisukuri zewe ndosaba iyo soko ko bozugura niko ndosaba n'ukuri badufate nk'uko batwakiye badufate nk'uko batwakiye badufate neza
n'ugusaba iwe nikadufasha ikabaha ibikoresho ndabasaba makaye n'amakaramu n'ibirato n'uduhuje.
John Makarebera umuvugirizi w'ishirahamwe Save the Children yita ku burezi mu nkambi ya Nduta. Iryo shirahamwe kandi niryo rijejwe ibibazo by'abanyeshuri.
Kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta tunasaidia watoto takribani 2500.
Buruko mwaka utashe dushoboye gufasha abanyeshuri 2500 ariko abakeneye imfashanyo barenga 2600 nibo usanga bakeneye imfashanyo mu nkambi. Aba rero bidoga nabo nibaje usanga bataronse izo mfashanyo kubera urabona yuko ishirahamwe ryacyo ridashoboye gufasha bose. Aliko twifuza yuko abakeneye imfashanyo bose kuzironka nkuko biginewe. Turiko turafatira ingingo rero kuraba yuko mu myaka iza twashobora gufasha abana bose bakeneye imfashanyo
kandi ambazo siku zinazidi kwenda mbele tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja.
Ishirahamwe Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashure shingiro 11 yigwamo n'abanyeshure 8500. Abayobozi baje basigura ko rifasha abanyeshure bo mu mashure ndwi gusa kandi mashure 5 nayo afashwa n'ishirahamwe Caritas. Kubw'iyo mpamvu iyo shirahamwe ritabariza HCR kongera nguvu yo gufata mu mugongo amashirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshure n'uburezi mu nkambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshure bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
akabino gaduce dusozerera ikigani wanyu mu ntara cuno munsi ya marimbere yuko duhana gahindukira ngene ndabibukije yuko kuri no wa mbere imyaka 47 rumanye munsi kuyundi habaye ubwicanyi butarashobora kumvikana ko izina bwo habwa mu gihugu cyo Burundi ubwo bwicanyi bwabaye igenekezo rya 49 kwezi kwa kane muri 72 bamwe bosanga bwo kwitwa ihonyabwoko mu guhe abandi bavuga ko ritabaye ihonyabwoko ko bose bahasigaye nuko ronjuti bakunze makoze gutega amatwi kino kiganiro wanyu mu ntara mushaka kongera gusubira kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com magiteguriye mu ngambo ngishikirizwa na Jewe Diane nahazwe mu ingabo bw'ivyuma nari mpagarikiwe na Macbilia Bero hari kumwe na ingenieur bose tubashimire ko bitanze amajwi akadushikira tubatumire no mu biganiro bindi biri imbere tugiye kubategurira mu kirundi n'ikinyarwanda muri ivyo harimo muri sanga igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu karere mugira indwi ni nziza mongere muranigwe mubanye no mu vyanyu.